FM. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nirwo nchuti mwese muduteza matwi ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. No musi rero mu kiganiro muri sanga turihweza ikibazo cy'ugwaruka cyane cyane ugwaruka go mwibarabara ugwaruka rufise uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano nibyo ishyira hamwe ry'ugwaruka mu Burundi nanje nobaho mu Burundi rivuga iryo shyira hamwe riremeza gukura abana bashika 4,000 mwibarabara rukabasubiza mu mashure no gufasha imiryango yabo nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga tubahaye ikaze nkuko bisanzwe umushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri Facebook murashaka kutwandikira adresse yacu ni radio yacu VOA radio yacu VOA mbega uruhara gugwaruka mu gutorera inyishu mu kibano nuruwe ikaze mwese
muri isanga ni kiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kuri Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Ijwi rya Amerika nkuko bisanzwe ako karirimbo katwibutsa ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi muri sanga ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka ugwaruka rufise uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano nibyo ishira hamwe y'ugwaruka nanje nobaho mu Burundi rivuga iryo shyira hamwe rimaze gukura abana bo mwibarabara bashika ku 4,000 rikabasubiza mu mashure rikanabafasha n'ibindi byinshi rirafasha kandi imiryango yabo kuronka uburyo bwo kwisumamwo hamwe n'ibindi bikogwa byinshi kuva ritanguye ibikogwa byabo mu mwaka wa 2016 mbega babishitse ko bate inyishu y'ikibazo cy'ugwaruka ruba mu mabarabara yotorwa umuti gute ni bimwe mu byo tugiye kuganira na Hugues Hardy Renesha umuyobozi w'iryo shyirahamwe imbere y'amategeko mu Burundi na wonyine akabarugwaruka turi kumwe ngaha mu studio y'iradio Ijwi rya Amerika i Washington DC kaze neza mu kiganiro muri sanga Hugues
murakoze cyane ku butumire no kuba muduhaye akanya ko gushikiriza bibiye tuko turakora kugira ngo dushitse ihangiro twihaye mu ishyirahamwe ryacu JSBM nanjye nobaho.
Igihe mu bisanzwe ubarizwa mu Burundi none ama studio yacu yashitsemo gute hano muri Amerika uri mu ruhe rugendo mu bikorwa byanyu cyanye?
Ndino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda muri uwo mwaka nyine icanzanye kwa kugira ngo nitabire muri bimwe by'amanama yarasanzwe ateguwe muri ryandwi yahariwe Nations Unies Assemblée Générale hari amashyira hamwe atandukanye afite ibyo sangwe rikarakora muri inosi aba yateguye ihuriro kaminuza mu kijya kirungu cindwi rero ndumwe muri benshi batumiwe kuza kwitabira izo nama inyuma yaho kuko dusanzwe dufise abadushigikira baradufasha kugira ngo ibyo dukora bishigikirwe bimenyekane hirya no hino naho sakaje ko kwitabira ico ni tono kwita opportunity collaboration ni ihuriro ry'abanyamitahe ni ihuriro ry'abasanzwe bashigikira bafasha amashyira hamwe arondera iterambere mu kibano cyane cyane muri Afrika ndetse no mu bindi bihugu aho twari turi muri Republika Dominicaine rero
muri Amerika y'Epfo
muri Amerika y'Epfo nahamandagaruka ngarutse kabaye akajyo keza rero ko kuronka ubutumire bwo kuza kuvuga idonido y'ibyo turi ko turakora nongere mpure n'abantu batandukanye bashobora kumva ibyo turi ko turakora badushigikira uretse no gushigikirwa nigire no kubandi imenye ngabandi ngene babikora mbega Amerika haba mu mici itandukanye yashitse kwiterambere gute nubwo aheruhara ugwaruka bwo muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gwagize kugira ngo igihugu nk'iki gitere imbere gitere igomwe benshi bacifuze kukizamo
nivyo koko akanyene katagurutse nikamenye bwese
ego nkuko umugani w'ikirundi bivuga koko
ego none igwe tu muri make tusubira inyuma gato tukumva mu mu byo twavuze mu ntango yuko mumaze gufasha abana bashaka ku 400 abantu bakibaza bati none nk'umujeune nkawe wabitanguye gute kumbura ariko barakumva bavuga ati je ntacu mfise nkora ntacu mfise mfasha yohera he we waheriye hehe byagenze gute
burya ikintu cyose kugira kigire ishingiro kiba gifise kahise gafatanye n'umuntu kwari nuko yakuze nkiri muto abavyeyi no bakunda kubinyibutsa kubera ko nagize igihe cyo gutandukana n'abavyeyi biturutse ku ntambara yari hari aho twasanzwe twa navukiye mu kibitoki cya Rugombo niko benshi bakunda kubivuga kugira batandukanye kibitoki cya Bujumbura kibitoki intara byatumye ntandukana n'abavyeyi uko gutandukana n'abavyeyi ntari niteze kwadushikiye giturumbuka kwatumye numva ugutandukana kutampaye ivyizigiro muri je nta numvumenga ubuzima bumpeze ko naramuherereza ico gihe bituma numvumenga ntahuye kumenga ndatawe amagogwa nguye ko bituma nkunda kuja kugumana cyane n'abana bo mu ibarabara nakeje nakunda kubwira abavyeyi banje nti jewe numva nkeneye kujya kwibera mu ibarabara bakamatse ni iki gitumye ushora ushifuza kujya kuba mu ibarabara ambwira nti je nshaka kuza gutora amahera hama ndayazane muyasumishe kuko niyumvira ko uko gutandukana n'abavyeyi nibwira nti kumbure no kunanirwa kwabo kumbure byabara ni kuturera ni amagogwa ni ngorane bahuye nazo kuko narabona igihe bikunda twabana nabo ngine badufashe neza mugabo nisanga mu gihe kitoroshe cyo gutandukana nabo no kuba ubuzima butoroshe bwo kuba kure y'abavyeyi cyane nibwira rero nti nibaza ko inzira nziza yo kujya mu ibarabara kurondera amahera ama nkayazana bakayasumisha kumbura ibyarabananiye ariko ngira amahigwe kubera kuba hafi y'abavyeyi kuba hafi y'umuryango icyo cyumviro kitarashe kimvamwo niko kuronka amahirwe yo kujya ku ishuri ariko kangumamwo kuko ishira hamwe narishinze mpejije secondaire amashuri yisumbuye niho narishinga kuko nibwira nti birashoboka cyane ko umuntu ugwaruka ashobora kugisha terereye aherereye n'ikibazo abona yokemura mu kibano cy'iyo niko gushinga iyo shira hamwe rero nubabwira ko mu Burundi dusanzwe nabize ibice birenga 60% bigizwe no gwaruka kandi biravugwa ko ubwo gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 ku 25 rero ku banyagihugu bagize igihugu cacu ciza cy'u Burundi miliyoni 12 ibice 60% bigizwe no gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 birumvikana neza ko ni gihe cyiza cyo kugwaruka gufata mu minwe ni gihe cyiza cyo kugwaruka mu byo rufise bike kuko se byinshi bafise muga mu byo rufise bike bakagira iyo hangiro byo guterera umwe wese mu gisata herereyemo
none ni kuri iki kuri wewe ubona ugwaruka kumbure rushaka kuba rufise ubwoba bwo gutangura igikorwa cyo gutorera umuti ibibazo byo mu kibano byo bari kubera uburyo ibyumviro bike ubwo tategwa intege ikibazo kenshi kiba kiri hehe kuko mu kibano ibibazo ni byinshi cyane ubiravyo ushobora kuvuga ati ugwaruka rwicaye ku marigara rushobora gutorera ibibazo bimwe bimwe bihari bigenda gute ko akenshi usanga umengo babirekera bakuze canke bavuga bati sinda bibazo
akenshi mu myaka ihitiye mu myaka iheze ugwaruka ntibigeze ruhabwa ikibanza kirashe kugira ngo bashobore kugira ico baterereye mu iterambere ryabo uko turezwe ni n'umuco wacu hari ukuntu menga umukuru ni wafise icavuga uri ugwaruka umenga ibyo ufise ubyo uvuga bihwanye n'imyaka ufise ariko ukuri kutubwira ko ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi nibaza ko uwo muco ari utuma ugwaruka gu Burundi uruta umva kumenga ruhamagariwe cyane kugira icyo rukoze hama hakaba no kubura karero keza ko kurinda kukubwira icyo bakoze barabiye kuri bakuruwe kuko nkubu cyo novuga mu Burundi hariho icyo kuko twebwe turakorera cyane no mu bintu byekeye n'indero mu mashure urabona neza ko kubera kubura kazi kugwaruka kwinshi hariho kudehubukigwa kugwaruka rugira ruti bakuru banje mbona bahejeje kaminuza ariko bagiye kudanaza amayinite nubwo atari akazi kabi mugabo kuvyo baba biyumvira gushikako bakaba biri hasi ugereranije n'ibyo bari bifuza gushikako kumbe bakaca bibwira ati ni iki kico tuma niga ni iki kico tuma mbona nyamashure mu gihe mbona ko nabagiye imbere bakuze bansumye imyaka bahejeje bibintu atavyinshi barashikako hakaba n'ikindi kigira kiti ubwinshi bwabo kuronka ubuzi bikaba bigoye kandi ikigaragara nk'ubu tuheruka kubona ikintu muri iyi minsi aho ubu ugwaruka rwinshi rw'Uburundi rugira ruti amahigwe ntayahari mu Burundi kumbure ari hanze y'igihugu no kujima namba nk'uko abakera babivuga no kujima nanga kurondera byumvikana rero ko uwo muco nubwo zo opportunite amahigwa taraba menshi yotuma ugwaruka gu Burundi rwiyumvira bwe cyo rukoze byacara intambamye
yego birumvikana iyo rero kwiragijwe rya America babanyonye barahamagara bagashikiza ibazo n'ivyumviro batangiye guhamagara tubibutsa batwumva mwese ko muri kumwe na Orion Itangishaka mu kiganiro na Hugues Hardy Remesha akaba ari umuyobozi wishira hamwe y'ugwaruka nanje nobaho benshi muzi rikora ibikorwa bidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu gufasha cane cane ugwaruka ruba mwibarabara ugwaruka go mwibarabara mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi turi mu kiganiro twiheza duti mbega ugwaruka rw'igihugu urufise uruhe ruhara mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano reka duhere ku witwa Niyitanga ku murongo wa telefone Niyitanga Simon amahoro neza allo Simon turi kumwe
yego
urahura komeye
ego mahaneza
ego
makoze ndagirango umutumirwa ubu ntagakira umutumirwa ubwo yageze muri studio n'umusango
ego
ndagirango rero mubaze kuba kuba urubyiruko mwamwibanze kuva Burundi ubundi kuba urubyiruko muri rusange rugifite ikibazo cyaba nk'ikibazo kiri muri sosiyete kuba rugikenye urubyiruko ruracyakenye cyane kuba nta bushobozi bubone ku rubyiruko rukiri rutoshye bakiri bato mu myaka 20 mu myaka 10-18 kuba bo batarabona ubushobozi mu buryo bwa mikoro byo kimbogamizi ubwabyo nta mbogamizi zirimo zikomeye murwe mukuru tabasha gwatorera inyishu ibibazo bigiye bihari n'ubundi ikindi nyirango mubaze kuba kuba urubyiruko rurangije amashuri ya za kaminuza cyangwa isanzwe aya ngaya amashuri abanza ya secondary kuba rurangiza amashuri rudafite bumenyi rusange mu kuba rwakwihangira umurimo mu kuba rwatangiza imirimo igiciriritse mito mito ntago nabyo ari imbogamizi kuko ubu ngubu urubyiruko rubashije ukarangiza nko kwiga secondary hari icyo ushobora kwikorera cyafasha na bagenzi bawe ntekereza ko byafasha kuko nibura wasoza kwiga na babandi batabagize amahirwe kuko ibihugu bya Afurika usanga benshi bataragira n'amahirwe yo kugera mu ishuri nibura ngo arangize n'iyo secondary nibura wowe urangije kwiga iyo secondary wafashe n'abandi bakabasha kubona icyo bakora wabashinga ka business gaciriritse wabaha ibitekerezo by'uburyo mwakwishyira hamwe mukagira icyo mukora se kuba urubyiruko rurangiza rutari rwagira iyo capacity yo kuba hari icyo narwo rwakimarira byo simbogamizi urubyiruko kuba rutabasha gutorera inyishyu ibintu bagiye bafite kuko bafite urubyiruko rufite ibibazo byinshi cyane muri ubu ngubu kubibonera inyishyu n'ubukene urubyiruko rufite bisa naho bigorana
ubwo
aragenda atubwira tugire n'inama y'icyo icyakorwa kugira ngo urubyiruko rwinshi rubashe kugira icyo rwimarira runafashe na bagenzi babo kugira ngo bazamuke hanyuma no ku bantu bakuru bagize icyo bageraho nabo nta mutahe wabo mu buryo bwo kukipa urubyiruko mbona kuhagije mbona udahagije mu buryo bwo gufasha urubyiruko narwo ngo rugire aho rwigeza ku bantu bafite icyo babashije kugeraho ntabwo mbona mutahe wabo uhagije mu rwego rwo gufasha urubyiruko mu buryo bugiye butandukanye nk'urubyiruko nyine ngo barwokipe narwo rubashe kugira icyo rwakwitezaho imbere
birumvikana uburyo n'ikibazo kuri benshi nk'uko bivuze benshi barakenye ariko hariho kumbure n'abandi bafite ubundi buryo butangura cyangwa kumbure ahagaraza kutubwira bimwe mu byo bokora kugira ngo batangure urakoze cyane reka tubandanye twakira ubundi turafite Innocent ku murongo wa telefone Innocent uraho neza
kunda hale sa takomeye
yego ikibazo cyangwa icyumviro
kuko cyaba cyumvira mu kanyoshye twumvise yuko ukoresha amakemwe cyo kwegeranya abana rikabitaho hano mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi haribonetse za n'urundi rwaruka rwinshi barakwiye no kubakurura mu mabarabara bakabegeranya bakabafasha kubera urwaruka rwashari rwinshi hano mu gisagara cya Bujumbura ho mu Kanyosha no muri te urwaruka ruribonekeza ari rwinshi bakwiye naho nyine no kuhashika bakabegeraniriza hamwe bakabaha nk'imitahe cyane naho bakabaha n'ibintu bakora benshi bakabasubiza mu mashuri uwo mugambi ni wo kandi warisaba bagashikanya no mutere nta zose kubera urwaruka ruhari ni kwishe cyane n'abatazi b'abapfa bakabasubiza iwabo iyo baje bava nka ruguru uwo mugambi wo wari mwiza kandi wo warisaba
yego ni navyo rino shirahamwe rikora muri uwo mugambi wabo n'iryo shirahamwe ryabo nanje nobaho kumbure turaza kubaza Ardi mbega no mu zindi ntara mwo bariyo muri ko duhere ku kibazo cha Simo wewe wabajije uti mbega uti ubukene kenshi nibwo kibazo
yego mu bisanzwe ikibazo hari umuririmbyi wo mu Rwanda nigeze kumva avuga yuko ngo amahigwe araguhunga ngo ariko ibibazo bikakurondera ibibazo birahari ntawo bideha birahari ariko kugira icyo umuntu wese aterereye biri mu mici itatu hari umuce wa mbere ugizwe n'intwaro au niveau ya gouvernement barafise icyo bariko baraterera nko mu mugambi bazanye wa page aho bahimiriza ugwaruka gutanguza imigambi y'iterambere bakanabashigikira mu kwaronsa uburyo bwo bafasha gutanguza iyo migambi hariho n'indi ntererano iza ku ruhande rw'amashyirahamwe nka twebwe aho duhimiriza ugwaruka tukabigisha tukababera akarero keza tukafata kuko ntimwumve gusa ngo dufasha abo bana mu bisanzwe ntitubafasha mu kubera ko ari abana mugabo nuko tuzi ko nta ciza worondera mu gwaruka rukumaze gukwiza imyaka 18 20 23 rutigeze ronka amahigwe meza yo kugira ubumenyi buhagije rubakira abana kuko umuntu asasuruma ico yarimye rero turaheza tugashigikira tugafasha tugatanga ibyankenerwa byose nk'ubu nk'akarorero nubaha mu kibano dusanzwe tubayemo dufiteyo centre communautaire yitwa nanje nubaho mu buterere aho meri ya Bujumbura ibiharuro byerekana yuko ibice 80% by'abana bari muri Bujumbura meri muri vi bava muri yo zone. Twashyizeho communauté centre communautaire aho hirukiyemo cantine ifasha gufungurira abana barenga 120, hakabaho bibliothèque ifasha la communauté kugira bamenye baze bagira nk'ubumenyi, igashiraho kwigisha ibijyanye n'umyuga yerekeye no gushona, igashiraho no guhimiriza ugwaruka gukoresha impano zabo. Rero muri bimwe bashoboye gutora nk'inyishu Buterere na hantu hasanzwe haratabwa yarara. Mu bigize iyo yarara harimo ico no kwita amadeshe plastique, ama plastique menshi ahari. Nk'inyishu yatowe n'ugo gwaruka ukunda kuza muri centre communautaire kwari ko bagira ati no okay twegwe tuba muri Buterere. Nicaye kibazo mu bibazo bigize zone ya Buterere bihari, bashima gufata ayo madeshe y'ama plastique ubu basigaye bayahinduramwo, bakayahinguramwo, bakayakuramwo intebe, amameza, bakayagurisha, bakagira ubumenyi bwo gukingira ibidukikije, bagashira bakongera bakagira ubumenyi bwo gukuza impano zabo zo gukoresha amaboko, bakongera bakaronka uburyo busahiriza mu mibereho yabo no mu bigize ibibazo mu miryango basanzwe bavamo. Nababwira nk'inyishu nk'ubu ambassade y'u Faransa yaherije gushigikira uwo mugambi kuko bana ari umugambi mwiza. Watanze amahera ashika ku miliyoni zirenga 100 kugira hagugwa ama mashini yotuma babikora boye kubikoresha amaboko gusa, kuko usanga production ari nkeya ahagwagura mu mashini yotuma production iba nini. Ikindi nuko UNDP pinide nayo nyene yashimye umugambi, kuko mu 2021 haratunganijwe ihiganwa ry'imigambi no kwitwa irifisa kanovera gashasha. Baheza bagatora imigambi 12, uwo mugambi w'uko gwaruka rushigikiwe rukurikiranwa n'ico kigo cacu washuye kuba muri iyo migambi 12. Baronswa agashimwe aho umunsi wo gutanga n'agashimwe, kuko iyo higambi ryatunganijwe na PNUD rifatanyije n'ubushikiranganje bujejwe bya technology na innovation, bushigikiwe kandi na presidence. Umunsi wo gutanga agashimwe nyene icyubahiro mu gihugu cyacu asanzwe kanhemiza n'ugwaruka niho yarari kugira atanga ubwo bushimwe. Byumvikana ko ugwaruka nago nyene mu ya mishita tunavuga gouvernement, société civile cyangwa les entreprises, mais aussi n'ugwaruka ubwaje urafise uruhara.
Ego urafise uruhara nkuko bivuze iyo, ariko bamwe bamwe bari ko baratwumva bashaka kuvuga ati mbega ibi wewe kuvuga yuko ambassade PNUD nayo mashira hamwe akomakomeye ku isi ari hejuru cyane, wayegera gute, wayamenye gute, wahereye hehe? Mbega uba uragiye kuma cybercafe urarondera kuri internet kugira ngo umujeune ari mu kibano avuga ati je ndabona hari ikibazo mu kibano ndashaka kugitorera umuti mugabo simbona aho nohera, wewe wahereye hehe? Kugira ngo turabe neza na neza ugo rugendo rwo kugira ngo ushike ahuri mu gufasha ugwaruka ruri mu ibarabara mu gihugu.
Mbajiri kiwazo chiiza kuko mubiyo duhimiriza hecho weta resilience. Nukufuga ibibazo birahari nituwiakana tulavijakira kuko tulazi kubihari nivijachu bili mugu chachu yaho tuwai mugabo tukuigisha ugwaruka kuko kukama ngakona jeyo simbuka mmojango ukuze ufisa mahera menshi mmojango wayabai nakuze nkabandi mugabo chaje gutuma ayo mashirahamwe abayabaye nayasanzwe bivana nuko umuntu wese abibona atwegera cyangwa duhuza cyangwa twoshobora gukorana nuko ntitwigeze ducika intege. Nicyo kintu ca mbere nubwira umuntu, ntucike intege mu byo ushaka gukora. Icya kabiri, kora mu buryo buri professionnel, mu buryo ukwiza ibisabwa byose byotuma umuntu yogushima. Rero novuga nti ikibazo kirahari, kirahari kuko ibyigihugu gitanga cyangwa kiriko kiratanga muri aka kanya biracari bike ugereranije n'ugushaka n'ivyugwaruka gwifuza. Muri cyo gihe rero nibukebuka ibintu bigenda biraduga bukebuke n'ukuguma no byizigiro. Ndatahura ko hari gihe bitoroha mugano kugumana ivyizigiro kugira ngo wibwire uti nimba bitakunze kuwa mbere bishobora gukunda kuwa gatandatu.
Ego. Urakoze cyane, turacyafise abanyoni b'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone no kuri Facebook babandanye kutwandikira barafite ibibazo n'ivyumviro. Turafise Muvunyi, amahoro neza Muvunyi.
Amahoro.
Urahora komeye.
Ndakomeye, ndeze mute.
Turashima natwe.
Tuhuriza no mutumirwa.
Ego, arakumva.
Ego, nyambu cyane.
Ego, ego, ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Hanyuma reka mbanze nshimire uwo mutumirwa ndetse n'ibikorwa byabo bakora byo gufasha urubyiruko rwo mu muhanda. Ni igikorwa cy'indashyikirwa bakora cyane, mbashimira.
Murakoze cyane.
Ariko ni byiza cyane, mufasha igihugu kurera. Hanyuma ikibazo nagira ngo mbaze ko abo bana ari benshi, ibintu uburyo bwo kubafasha ubundi mufite abaterankunga bashaka kuba babafashamo. Ikindi nagira ngo mbaze ko urubyiruko kuyobora urubyiruko mu buzima busanzwe biragoye, kuko urababwira ngo canga hari ugaca hariya, kandi abana bo mu muhanda n'abana baba baragiye bafata imico inyuranye. Usanga abana baba baranyweye nk'ibiyobyabwenge, usanga abana bafite imico inyuranye. Ese abo bose ibihumbi mwadutangarije bine, niko bose bemera kwiga? Kuko ntekereza yuko hari abana bashobora kuba batemera kwiga, hari n'abana baba badashobotse, ugasanga nubwo wamukuyemo ariko ntabasha kujya mu murongo w'umwana muzima. Icyo gihe bigenda bite? Ikindi nagira ngo mbaze numvise mwana atubwiye yuko n'imiryango yabo mugira ukuntu muyifasha. Ese imiryango yabo mubona hari icyo ihindukaho uko yari imeze mugereranyije n'ukuntu mwa munayibona mbere y'ukuntu iba yari imeze mu buzima busanzwe? Mubona hari ikintu gihinduka? Ibitekerezo byanjye, ibitekerezo byari ibyo ngibyo. Hanyuma Oriane nagira ngo ngutume, akaba nagira ngo ikintu nkisabira ngutume kubayobora iki kiganiro kubabishinzwe. Nta kuntu mushobora mwazadufasha kikajya kiba live, tukajya tubabona namwe bamenyesha makuru, tukabona live uko muri gutambutsa ikiganiro, tubabona pana kumva amajwi gusa.
Urazi ga Muvunyi ja kuri Instagram uratubona muri aka kanya. Ja kuri Instagram ya Oriane uratubona. Ego.
Oya muzaka nawe kanu muzaka dukorere nyine ngo wenda tuba tubumva, ugasanga umuntu ntabwo azi kamirindi, ntazeje ni ntazi Diane nta tubumva gutyo nyine. Nabyo wenda mujye mushaka ukuntu mwazajya mushyiraho n'ifoto y'umuntu ugiye kuyobora icyo kiganiro, cyangwa se wenda ifoto y'ugiye kukiyobora niyo mutumirwa wenda. Ubundi mwajya mukwereka ifoto y'umutumirwa, ariko uwo mutumirwa ntabwo mwigize mutwerekana ifoto ye.
Arimo muri Facebook, muri irya foto irimo abana, umutumirwa arimo hagati yicaranye n'abana ariko arafasha.
Voila, ako kantu ni sawa.
Urakoze cyane Muvunyi, ubivuze nk'ubizi vuba cyane muzotubona.
Wow, ako kantu ni sawa, murakoze.
Murakoze cyane. Ego, urumva rero ahadi urumvise ibibazo by'abanyanyi b'ishuri ry'Amerika, bavuze bati murafasha kurera urwaruka rw'igihugu. Arabaza ati mbega abana murera bose barabemerera? Kuko benshi urasanga barava mu mwibarabara bakagaruka bakagenda bakagaruka, sanga umenya nkuko bivuze ubwa mbere mwibarabara niho bishakira kwibera.
Abajije ikibazo cyiza, nagira nse n'utanga umuco. Icyo gitigiri ntikigizwe n'abana bavuye mu ibarabara gusa, kuko haruho kugira bo kuye mu ibarabara, hakaba naburinda kurijamwo, hakaba naburinda kuzorijamwo. Urumva bari mu mici itatu, harabamaze gushikayo bari mu ibarabara, hari nabubona kwasigaje igihe gito ngo bisanga bari mu ibarabara, hari nabugira uti natacho ndababonamo ko bajya mu ibarabara. Byiza no kurinda nkuko bavuga ati vomye prevenir que guérir. Rero yabajije ikintu cyo gushigikirwa, koko turashigikirwa kuko ntawo byishoboza. Nagira ngo ni akaje ko gushimira ndetse na diaspora burundese badushigikira, bagafasha, bagashigikira abo bana, bagashigikira ubwo gwaruka. Hama nongere nshimire ugwaruka dufashanya mu kurongora iryo shyirahamwe, kuko sinovyishoboza, kuko bafise uruhara runini baterera mu kuzana ubumenyi bafise kugira ngo bikunde kugwaruka rushigikiye kuko nagira nabwiye ko dufise iyo communauté yo centre communautaire aho udushigikira ugwaruka rukaza rukahigira byinshi no mubijanye n'irondoka gyiza janye n'amagara meza byo byose bigafasha ugwaruka haba no mugukuza impano zabo kuko nagira ndamenyeshe ko mubigize iterambere ku muntu ari wese ni byiza ko yiga no gukoresha ingabire yiwe kuko twakuze batubwira ko ari kwiga iby'ubuganga nibyo ni byiza kuko nabyo dukenera kwiga iby'amategeko kwiga iby'ubutunzi ibyo bidutwara ubwenge bituma aho umuntu wese yumva umenga atabyize atabibayemo umenga ubuzima burahagaze ariko hakaba hariho n'urundi ruhande rwo gukuza ingabire y'umuntu nimba ukina basket nimba ukina football nimba uzi gucapa nimba uzi kuririmba nimba uzi kugira ubutebetebe kuko mwaka kanya ndiko ndavugira aha hari higanwa rero kugutunganywa na UNICEF rifadikanije n'ikinyamakuru yaga cyo mu Burundi aho bagize ngo bayise uwo mugambi wayitwa ingabire yawe iyo ngabire bariko barondera mu ntara zose zigize igihugu gutoramo uwa mbere wa kabiri wa gatatu aho uwa mbere azoronka imiliyoni 15 duvise rero ugwaruka ruri mu bandi gwaruka mugabo wo bahise no kugira iby'ubutebete ba Kobasi uyu munsi bashitse mu gice cya nyuma bazokina finale itariki 18 z'ukwezi tugiye kwinjiramo byumvikana nk'ubu ni baronkwiye miliyoni 15 z'amarundi bizobafasha byinshi bazokumva muri wogera bati birakunda cyane ko twoshobora gukoresha ingabire yacu kugira gatebetebe tugashika naho duca mu mushike wa mu muce wa nyuma kugashika naho dushobora kuronka amaheranga na gutya ibyo byose rero biri mu bituma umuntu ashobora kumva ko sinahebye sinatawe mbakure yiterambere mugabe nandi iterambere ryoshikira atari uko barinzaniye gusa nadyo ubwanda yuko nshubiye kugironderera kagira aho rishitse n'ukuri nkuko nkuba ndabisubiramo ntawo bideha haracari ikibuze mugabo uko kugira ikibuze ntitubifate nk'ubupfu ntitubifate nkaho mwe ngubuzima bararangiye ariko bitwigisha ubwico dukoze mu byo dushoboye mu aho tugeza kugira ngo uwunuzoza wese kudufasha no kudushigikira azasanga aho tugeze hama yabajije ikintu cyo kuko dukorana n'abavyeyi babo kukaba nkako ntivyo kunda ntawo tandukanye umwana na nyina ntawo tandukanye umwanya umwana n'abavyeyi nubwo kenshi usanga mu miryango myinshi dukorana benshi usanga baratandukanye n'abavyeyi benshi usanga nabo bo bavyeyi bahuye n'ibibazo bifatiye kugitsina bifatiye kukumigwa bifatiwe kudahabwa ijambo bifatiye kudashigikirwa rero novuga yuko abavyeyi bafashe ya mbere twabashizemo kuko urumva abana dusubije mu miryango ntitwamana nabo gushika umugambi nuko abana bamenyereye ishuri baradishaye ishuri bigishije agateka kabo barazi uko bashobora no kukagwanira icyo ni kimwe twihutira kumvisha no kumenya ko abana batahuye ku muco wa kabiri dushifata abavyeyi baba twashira mu migwi yo kuzigana no kuguranana icyo gihe tubigisha nyene bashobora gutanguza imigambi y'iterambere rusange icya kabiri tukabigisha ikintu kije n'irondoka gyiza kuvyara abo bashoboye kurera icya gatatu tukabigisha icyo bita ni gute bobera karorero abandi bavyeyi mu kibano basanzwe babayemo akacaza umuce wa gatatu aho ugira ati ba bana barateba bagakura iyo bakuze bava mu iki iyo bakuze batahura ubuzima gute iyo bakuze ni giki kibarongora ni giki nakahe gateka naye ama valeur atuma ko kuboshura kugira icyo bavuyemo icyo gihe turaheza tukabana nabo tukabigisha ibyo byose byo gukuza ingabire ziri muri bo tukabigisha icyo kuba abantu bazana impinduka aho basanzwe babaye rero mu icyo gihe ngarutse no ku kintu cy'uburyo turafite icyo bita activité génératrice de revenus idufasha nk'ishyirahamwe kuko ntitwama ntitwokwama tuzerinze ni byiza yuko ubwacu nk'ishyirahamwe ritahura kuzana ihinduka muri communauté kuri kwiye kurondera umugambi naryo ubazanira utuzanira ubujye kugira ngo tubandanye dushigikirira ibikorwa rusanzwe twatanguje.
Bakoze cyane. Ego turaza kubandanya n'ibindi bibazo kumbure tugaruke ku bibazo vya muvunyi ko yari yabajije kandi ibijanye n'uturorero tumwe tumwe. Reka twakire ku murongo wa telefone Valentine turi kumwe muratwumva?
Ndabumva.
Amahoro cyane.
Mukomere.
Murakoze.
Ama jewe ndi ngaha mu Burundi. Mbanje kwa musenyeri bamenyesha amakuru yo kujya muri Amerika. Nabifuje mugoroba mwiza twenga bashi ni ku mugoroba sinzi ngaha iwanyu.
Twebwe bakeye ariko urakoze.
Namwe murakoze. Nima ntihenze nari narebye kuri Facebook ikiganiro cyane gishingiye ku ishyirahamwe ryegeranya abana bo mu ibarabara hama mu nyuma bakavamo imbuto y'ubuntu bagasahereza ababyeyi
cyane.
Nagira nkeze abo barongoye iryo shyirahamwe kubera kubona umwandi mwiza aho usanga abana mu ibarabara n'abihebuye usanga umengo ni nk'ubuntu nyine bwata butagira gitabara mugo urabona ko hagiye haboneka abantu mwene abo umutima nk'uwukunze aryewe usanga nabo bagaruriwe icyizere cy'ubuzima bakongera kwimba nk'abantu koko. Ahubwo ndamukeje rwose nakomere mbere n'abandi bose bose gatimo n'uburyo babufise bagerageze abantu nk'ubu usanga basa n'abihebuye. Murakoze cyane cyumvire nari ngombye gushikiriza. Murakoze cyane.
Murakoze namwe Valentine. Reka twakire na Frederic. Amahoro Frederic. Ego.
Ni Frederic Serpongo ivuga mu karere kandi amajyaruguru y'u Rwanda nkuko mubivuga. Mbere na mbere kazishimire umutumirwa ijwi ryanjye ko mwadutumiriye.
Yego murakoze cyane.
Hari ikintu rero nagira ngo mubaze. Ubusanga nk'urubyiruko rw'abantu batandukanye muri Afurika.
Frederic agatelefone karamugoye iracitse. Kumbure turamugarura ku murongo wa telefone ariko ibibazo birahari byinshi kandi wahamagariye aba jeune kugira icyo bakoze bahe tumwe mu turorero tw'ibibazo ubona mu kibano bishobora gutorega umuti n'aba jeune bakibamo.
Icya mbere ni kugira ibyiyumviro bihindutse. Ni kuvuga uyu munsi ubuzima bugenda burahinduka. Kirazira dukwiye kurondera kubaho nk'uko abavyeyi bacu babayeho. Ni kuvuga iki gwaruka na dinosaro gwaruka ni vyiza ko twimvira gutorera inyishu ubwacu twebwe nyene hakiri kare kwimenyereza gutorera inyishu nk'ubu nk'akarorero kumbura umujene urakuze uriga kaminuza cyangwa uri kuriga na secondaire hari ibyo batubwiye ngo amahera ntafadikanywa n'amashure. Ariko ni byiza kuko twebwe hariho mu byo turiko turigisha mu mashure ni approche duheruka gushiraho yitwa orientation socio-professionnelle et académique ni approche izokoresha mu mashure aho tufise n'indi yitwa bande dessinée. Bande dessinée ni approche izotuma umwana ari ku ishuri atahura agateka kiwe tukanamurinda guheba ishure kuko intumbero niyo kugabanura guheba amashure kunze kugaragara cyane mu Burundi na cyane cyane mu ntara zo hagati. Rero icyo nobwira urwaruka ni menya neza ko ubuzima bwarahindutse. Amahigwe ntakiri ya yandi ababyeyi bacu babayemo. Uba muhira reka kubandanya ufise ibyo witeze ku bavyeyi bawe. Gira akantu utanguje imenyereze gira muri wowe kumenyera no kwimenyereza kugira ikintu ukoze gishobora kukwinjiriza. Kumvura uratanguye kwigira ruguru yibwira uti mbere kubi ikintu uva muhira ntajya kubimenyera kwifata nshaje nkamenya ngene nshobora kwirihira inzu ikaba nto nkashobora kumenya ngene nibeshaho nkarihira ratio. Ibyo byose bikaba biri mu bintu byotuma umuntu amenyera. Ikindi naco
ushaka kwiga kaminuza ushaka kuzokwiga iki niki cyotuma mu gihe cy'uburuhuko utorondera kanya ku kwimenyereza no kurondera ubumenyi bujanye n'ibyo uzoshaka kumenya no kwiga ikindi nacu ubu hari inyigisho nyinshi zitangwa mu gihugu kumbure nga hazi zitangwa ku masantre ya zitangwa mu bumenyi ubu na telefone ifise byinshi ushobora kwigisha iyo connection ntihagaze kuri WhatsApp gusa ntihagaze kuri Instagram ntihagaze kuri Facebook gusa ro yikoreshe mu kurondera ubumenyi ubu hari byinshi bashobora kukwigisha ushaka kuba umufotografe ushobora kwiga no kuvuga ibyo kwikuje byose ntubibone nk'ibintu wotuma widogera iyo telefone connection into mugabo ushobora kuyikoresha kuburyo kwigisha ubumenyi ubutuma ushobora kwibeshaho icyo kibano wita ko kitariko kiraguha amahigwe kumbure nimbubonye ko mu kibano atamuntu akora amatara ahari bama baronda kumurondera kure ataboneka byige ubibakorere uzurinjiza ayo make nimba hari ikibazo ubonye mu kibano reka ntanga karero gatoya gasanzwe hari inkuru numvise ko mu Buhindi hari umuntu bagiye ari abantu babiri umwe abona ko abahindi mu gico gisagara bari barimwe batambara ibirato arabatwengagira ati abantu wapi kabisa nta birato bambara mugabo wundi avuga ati nimba nta birato bambara mbega uwo bizana ntibocha bayimugurira donc ibyo bituma uwo muntu ashobora gushora ibyo birato aratunga agatunga niko kuvuga ko ibibazo dufise mu kibano ntitubibone ntibije kutwica nibyo biraremera biratuma bivuna mutima bigaca intege umuntu mugabo bibonemwe inyishu ushobora kuzana kugira ngo bikugire icyo ushobora guterera kandi bigutuma nawe utunga kuko hari umugani wa bibiliya uvuga ati ushaka kuba mukuru nakorera abandi gukorera abandi kuvuga ibaha inyishu y'ibyo bakeneye uraba mukuru se automatique ugiye utanze inyishu y'ibyo abantu bakeneye automatique mutegereza kuba mukuru
birumvikana cyane reka twakira abandi banyonyi bishwe rya Amerika ku murongo wa telefone turi kumwe na umusaza amahoro neza umusaza kaze neza
amahoro
urahura komeye
ndaho ndakomeye kandi ndashima Imana
ni byiza
ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru ndabona ndashimira umutumirwa atari nk'abashobora nk'itanu mwamuhaye umwanya tukatanga igitekerezo tukagira uruhare mu kiganiro kandi ni byiza cyane rwose
murakoze
ariko nkabaza nk'umutumirwa ko urabona ko mu mabarabara urasangamo urwaruka cyangwa se urubyiruko ugasanga ni ikibazo cyugarije ahantu hose njye nkibaza uruhare rwanjye cyangwa urw'umuturage ni uruhe mu kugira ngo abo bana cyangwa se urwo rwaruka rube rwava mu mabarabara kuko hari igihe usanga urwaruka rwarabishoze mu biyobyabwenge cyangwa no mu zindi ngeso mbi ugasanga noneho ahantu hose h'umuntu anyuze mu mabarabara cyangwa mu rugunuza mu mabarabara ugasanga ari urwaruka rwinshi ndibaza nkanjye w'umuturage uruhare rwanjye ni uruhe nkanjye nk'umuturage uruhare rwanjye ni uruhe
ego kirumvikana cyane uruhare rwawe ni uruhe ni iki wokora wokwitura nde wokora iki ego hari igihe ahdi yigeze kuba ubwo gwaruka nawe nyine yibaza ibibazo nk'ibyo reka ariko tubanze twakira undi munywanyi Norbert ku murongo wa telefone Norbert uraho neza uratwumva
muraho neza naze
ego
bakomeye kujugiana ariko
turaho turashima namwe
ego ansura n'insanganyamatsiko ariko se nawe nabyumvise neza
ego urwaruka rurafise uruhara rukomeye Norbert rukomeye rwo gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano turi kumwe na Hugues reka aratubwira ingene yatanguje iri shyirahamwe ryo gufasha gukura abana mu muhanda abana mu ibarabara kubafasha gusubira mu mashuri gufasha imiryango yabo rero hari uburyo bwinshi butandukanye urwaruka guno munsi rushobora gufata ya mbere mu gutorera inyishu ibibazo byo mu ibarabara cyangwa mu kibano muri rusange
yego ndabyumvise neza cyane mbere na mbere reka nshimire nk'ibya Amerika riba ryafashe icyemezo nk'ikiri guhamagara abantu bagize uruhare mu kuzamura iterambere ry'urubyiruko cyangwa se kuvana abana mu mihanda mbo ariko ikibazo kiracyakomeye cyane cy'abana ari Burundi cyangwa se mu Rwanda ariko no mu Rwanda biracyarimo abana usanga bakiri mu muhanda ariko bakavamo kubera ibibazo biturutse mu miryango Bo ariko se nibaza ni ajya gufata ikemezo nk'icyo yagishoboje wenyine cyangwa hari izindi nzego yafatikanyije nabo.
Komeza.
Navuga nti se abantu yende abo bana yabashije kuba yakuramo abana yabashije kuba yakuramo wenda hari ababashije kuba barasubiye mu mashuri cyangwa se hari aho bageze wenda mu bindi bintu byafasha kwiteza imbere. Navuga nti se ababyeyi bo arababwira iki wenda kugira ngo babane neza n'abana?
Urakoze Norbert.
Wenda reka twese tuyanga.
Norbert yashatse kumenya ati icyata wifashije kumbura yashatse kumenya umutahe watanguje nangahe kugira ngo yumva ati mbega ko watanguye igikorwa nk'iki wahereye he?
Hajya novuga yuko abakunze kuvuga ko hari umuhamagaro, hari iki bintu cyitwa indoto kikubuza amahoro kikabiragira mu muntu kigatuma akora ubwiwe ibyo yiyumvira ko atupfuye akoze. Umutahe no gushaka, umutahe no gukunda ibyo ukora, umutahe no kugirira ibakwe ryo guhura n'abakumva n'abagutahura. Novuga ko jewe narigeze kuba mfasha amashyirahamwe kwitunganyiriza imigambi, hari uburyo nashobora gukuramwo bwatuma ngira icyo nkuze mu ntango igihe iryo shyirahamwe ritanguye. Uburyo naronka nk'agahembo mu byo nasanzwe nari nsanzwe nkora nibwo bwatuma busahiriza. Icyaje cyose cyace gisanga jewe ubwanje n'abawo dukorana bagiye barashigikira aho tugeze, abandi baraza baraterera intunga cyangwa baraterera aho twari dusanzwe tugeze. Hama nari natishuye ababyeyi tugeza kubashyiramwo, tubigisha nk'imitunganyirize imigambi y'iterambere, tukabigisha irondo kagize ijyanye n'amagara meza, tukongera tukabigisha nk'ene bakwiye kuba akarorero aho mu kibano basanzwe babayemo. Nagira nongere ko mvuga nti ntibyama byoroshye kandi aho tugejeje isi aho twashaka gushika harenze. Bariko baravuga ko igitigira ari kinini cy'abana bari mu ibarabara kukaba nkako, mugabo imbere y'uko nza aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari umugambi leta iheruka gushyiraho gufata abana bose ukabaganiriza hamwe aho bita ikaruzi ni centre izobiganiriza hamwe batangure babigishe bagire iki. Twizera kuko twatewe akamo nk'amashyirahamwe, mumwe mu mashyirahamwe asanzwe rikarafasha. Nibaza ko uwo mugambi ari uwo gushigikira, twitega yuko ushobora kuzana impinduka nziza mu gihe tuzuba tuko turakorera hamwe twese kandi umwe wese arondera iterambere ryiza ry'igihugu. Rero novuga ko ibyo tugakora ni byiza kandi ababyeyi turabashyiramo tukongera tugategurira kazoza keza abo bana, kandi abo bana benshi barasubiye ku mashuri. Uba yazi icyo ari cyo ishuri koko bana ba mbere.
Hariho ni naba ntihenze na umusaza yabajije ikibazo cerekeye ibiyayurabwenge, avuga ati mbega uruhara rwanje rwo baruruhe kumbure uri umujene mu kibano wowe udakoresha ibiyayurabwenge ariko ukabona bagenzi bawe umengo baburiwe birirwa baburiwe, wowe iki uruhara rwawe, wokora iki, wo muhanura iki uwo mujene, yovuga iki, yokora iki kugira ngo afashe bagenzi biwe?
Numvuga ko ishyirahamwe ryose riragira akono bita akabijya mu bigiza akabijya kacu, ivyo gufasha abanywe biyaruramutwe ntitubishoboye cyane, naco gituma tutikorana. Tuba dufite andi mashyirahamwe dukorana, bamwe bakarondera ngene bafasha abo bana mu bintu byerekeranye n'ibiyaruramutwe. Icyo gihe tumuronse tukabona ko bikiri kubera mugora kuwiheba, turahera tukagira icyo bita referencement tukamurungika kuri ayo mashyirahamwe abasanzwe bikora. Novuga rero ko ikibazo cy'abana mwibaba, ikibazo cy'uruhara rw'ugwaruka mu iterambere ry'igihugu, ikibazo cy'umukenyezi mu kuba inkingi y'iterambere mu muryango, si twe ubwacu twenyine tubikora mu gihugu. Dufise abo twahasanze twigirako tukazana bishasha byo kutuma ibintu tubiryohora gusuma, mugabe igihe cyose twisanze ari cyo tudashoboye ntitwikorana ntitucigumizako. Ahubwo turondera ngene uwo mwana amwe yaburamutwe tushobora kumuhuza n'indi shyirahamwe isanzwe ribikora, kandi ayo mashyirahamwe uko usanzwe azakora nayo ubwabo amuhuza nabo bigeze kubinywa bakabivamo bakamufasha kumwereka ingene ashobora kubivamo. Ego
tuko turaganira na Hugues Hardy Remesha umuyobozi wa Nanje Nobaho ishirahamwe rifasha ugwaruka mu Burundi cyane cyane abana bo mu ibarabara. Turi kumwe kandi n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone kuri Facebook baratwandikira bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Turafise Hakizimana ku murongo. Amahoro neza Hakizimana.
Ego
urahura komeye
ya ngo kandasane
ikibazo canke cyumviro ku mutima
ati ya nti kandi bakwikiana cyane na n'ubishye nyine n'abageze bari kuba atazi cyekerezo.
Abo mwibarabara twumvise ko mu bafasha mu bijanye n'impfungurwa kubafungurira ni buri munsi ni kangahe muri make kugira ngo twumve uburyo busabwa mu gukoresha ishyirahamwe nkiri gufasha abana kugira ngo kumbure n'abari ko barakumva bifuza kwifatanya namwe bavuga bati kumbure nzofasha indwi imwe y'ibyo kujya ukwezi kumwe ibyo kujya biba bimeze gute mu ishyirahamwe.
Ubajije ikibazo cyiza. Uyu munsi hari ibintu cyitwa ikibazo cha cishusho igihugu tuko turahura nacyo mu ruhande rumwe ni byiza kuko nico dukeneye mugaba mu rundi ruhande naho hari gihe bitatworohera kuko amashirahamwe menshi turiko turakorana ubu turi muri mu mugambi w'iterambere development. Yubuze gufungurira abana kubafasha harabavyumva nko kubatuma barera amaboko harabavyumva nko gutumenga urikubarera nabi iyo rero ni intamba mituko turuha nayo kuko si kenshi biriko biroroha kumvisha abana ati erega aba bana dufise umugambi w'iterambere tuko tubaronderamwo banza mubahe cyo bafungura erega badafunguye ibyo bashobora guha ibishuri
ni nayo mpamvu bagiye mu mayira
rero renda tubafashe babanze bakiri ingwara kuko kuva tumaze icyo gihe cyose twabafungurira hari ibintu bitatu twabonye nk'inyishu ica mbere habaye kutagwaragurika kutasubiye kuboneka mu abo bana ica kabiri harabaye icyo bita kumenya kwishuri kumenya kwishuri kuko araheza akagaruka kiga neza ameze neza ica gatatu hari ico bita kwiyakira kumva ko nawe ari mu bandi kumva yuko ashobora kuvuga ati jo uyu munsi sinshaka kujya ubugari nushaka kujya gacire ibyo ego bihema gafinyi mugabo urumva ku mwana yiyakiriye ntagipfa ibyariye ntakijya mu masafuriya ngo abonye umuceri umutima uhababuke icyo urumva ko abatekanye muri bavuta ngo ati nanje ndi umuntu ndashoboye rero nibaza ko mashirahamwe ari karafasha turi mu bintu by'iterambere turi mu byo kugondera iterambere byiza rirama nibyo mugabo ntimwibagire ko hari ubundi muce ukigowe gushika kuri ibyo biragoye kubwira umuntu iterambere yaraye adafunguye atanivyizigiro by'ukweza zofungura nda ni ugo ruhande ntimurureke nce gicuma ngira ntera kama n'abadiaspora kuko mubinzanye no mubo tuvugana rimwe rimwe ndavuga nti turi mu iterambere turashaka no kubaka ikigo wanashimye turashaka no gukuza ibintu by'iterambere gutanga akazi kugira ikimugabo abo bajene twifuza uyu munsi ubwo gwaruka twifuza ko rugira uruhara mu iterambere ry'igihugu imbere y'uko bawugwaruka babanza kuba abana mbega ubwo buto bwabo barafise ibihagije bwo batuma nibagera kuyo myaka yo kubugwaruka bazushobora kugira icyo baterereye enda dusubira inyuma ntitwi gitugume turi ku ruhande rw'ugwaruka gusa tuje no mu bwana bwabo tubafashe ni giki babuze kuko umwana ariye neza umwana ashigikiwe umwana aba aronse kuba hafi guhagije umwitega ko byinshi mu gihe cy'ugwaruka kwiwe umwitega ko byinshi mu gihe cyo gukora kwiwe enda rero batahure kandi nagira ntera naka mashirahamwe leta haba mashirahamwe mu Burundi cyangwa mu zamakungu cyanke asanga afashe igihugu cyanke n'igihugu ntitwitegure ibihwa ivyo twiyumvira kwabo bantu bakeneye kwabo bantu dufasha bo bakeneye kwabo bashaka guteza imbere bo bakeneye ahubwo ni tubumvirize ni tubabe hafi twumve byukuri bakeneye iki ibyo tukorondera byose kubafasha tubibafashe twisunze ibyo bo bavuze ko bakeneye kuko igihe ushora kurondera kumuha telefone ngo ni wibaza ko ariyo muteza imbere kumbura keneye kubanza kugira hajyame kumbura keneye kubanza gwica funguye kumbura keneye kugira alimentation equilibre imutuma ezashobora kuvyuka rero niko kamunohereza ko tubumve tubatege ugutwi tubabemwo tubabe hafi twumve byukuri ibibazo basanzwe bahura navyo ivyo twoza na byose byiterambere tubizane dushimikiye twisunze akamukaba
kumbure n'aba diaspora ariko ratera kamo nabo nyine bamenye ico nanje no baho gikeneye kugira ngo babafashe mukorane bo kuronka gute bo bashikira batemisha hamwe ryanyu atuzi ko muri kuri Facebook muri kuri Instagram n'ahandi hose mugabo muri kano kanya nkabifuza kubashikira telefone bo bashikira ko niyihe cyane cyane bari muri diaspora niyihe nimero bo baronka ko
ego jewe bashaka kudukorana ko bumva ibyo dukora cyambiye no kutwumva ibyo duko turakora ingene bimeze buntura kuri please desa 57 71 682 556 plus 2 5 7 7 1 6 8 2 5 5 6
ni ukuvuga mu kirundi 71 62 numunani kabiri 55 6
ego
ego abifuza ku kurondera irino shirahamwe gukorana najyo no gufasha murumvise aho mushobora kuba uronka kumbure kunguruka na bumenyi hoho naho nyene muri hehe kugira ngo
ego turi ku mihora yose kuri social media zose Instagram Facebook Twitter LinkedIn zose byanditse ko GSBM nanje nobaho naho ushaka kandika nanje nobaho bica bikoragurika ugashobora gufyonda ukatwandikira ujejwe gutuma tumana kwa makuru abahari amasaha 18 kuri 28 kugira ngo yishure ibibazo byose byerekeranye n'uwo babibajije
yige turabona kuri izo mbuga ngurukana bumenyi uvuze nyene aba diaspora canke abandi bantu mu gihugu bazana ibitabo bazana imfungurwa bazana ibindi bintu byinshi tubona muba mukeneye nk'ishiramo ryitaho abana muri kino gihe muri aka kanya nibihe bintu mwifuza ko bo bashigikiramwo bo bafashamwo byo bari mfungurwa inyambaro amakaye nibiki mukeneye muri aka kanya ko ariko barabumva bipfuza kubaterera
dufise ikigo cyitwa centre nanje noba kiri muri zone Buterere tukagira siège aho centre anguri imigambi iri muri Rohero icicaro muri Rohero hafi ya Université y'u Burundi tukongera twa tuko turuguruza dusa n'abari ko baraheza ikigo kindi igitega icyo dukeneye cyo bita equipment
ibikoresho
abo bafite amaordinateur ko tuzana tuyigisha abana kugira access kugira baronka kajyo ko gukoresha buhinga ngurukana bumenyi abo bafite imashini nyabwonko arizo ordinateur computers bushobora kuziterera abo bafise intebe zishobora kuja mu maclass abo bafise ibitabo abo bafise amamashini yo kwigisha gushona ahagije abo bafise ico bita amatondeze yo kumwa abana kugira kuko hari umwuga wo kwigisha kumwa abana bakongera bakaja kumwa abandi ibyo byose ibyo byose bija muri centre no kuri turateya kamo uwo bafise abizane kuko iyo kizanye muri centre ntigeza ngo ki benefice kigira amahigo umwana umwe kigira amahigo abana benshi kuko nimba umwana ashobora kuza kamara kwa masaha abiri araheza akabisunda akabiza kubisukunda ugasanga nk'abana batanu ku munsi baronsa akajya gukoresha iyo mashini nyabwonko bakagira ubumenyi rero iyi bintu nk'ibyo bije mu centre communautaire bifasha ugaruka rwinshi turatera kamo rero kugira ngo uwo afite cyatera cyose agitere kubyineza y'igihugu na cyane cyane kugaruka mu Burundi
Ig Ahdi Iremesha turagushimiye cyane gusa kukanya ufashe kukuza hano mu ma studio y'Iradijwi rya Amerika akanya ufashe kuganira natwe n'abanyonyi bijwi rya Amerika ku bibazo mwishuye akajambo kanyuma kumbure dusezera abatwumva ku ijwi rya Amerika abanywanyi banyu abo mukorana mwese akajambo kanyuma kumbure no ku bajene bagenzi bawe
nshimire Imana yatumye nshikangaha nshimire cyane ijwi rya Amerika ryampaye akanya kana keza ko gushikiza ivyumviro nshimire abatumire bo babajije ibibazo kugira kanya kukwishura n'ivyumviro byiza baduterereye
murakoze cyane ni naho turangirije ikiganiro muri sangasho no munsi mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma n'abandufashije bose mu bandi mu viri za radio ijwi rya Amerika murakoze mwese.